Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mirene zancu timu ise turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 28 y'ukwezi kwa 5 mwaka 2017 muri kumwe na Federica Nkurikije. Nkuko mubimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Kuba kwigenekezo rya 19 gushika kwigenekezo rya 26 y'uku kwezi kwa 5 mu Burundi hatunganijwe isabukuru igira icenga Marilesi. Icivugo c'uyu mwaka cari isinema hamwe n'uburenganzira bw'umukenyezi. Iyo sabukuru yamaze iminsi 2 yarishye hanini umugambi wo gukoresha amasanamu na Marilesi mu kwerekana intambamyi zigaramiye abakenyezi muri rusange hamwe n'ukwigira hamwe ukuntu izo ntambamyi zoranduranwa n'imizi. Zimwe mu ntambamyi zigaramiye abakenyezi uko bitangazwa n'abatunganije iyo sabukuru n'ukuntu abakenyezi badahabwa ubungane bumwe n'abagabo haba mu byerekeye amatungo, mu buzi, mu ndero n'inyigisho, mu gutorana hamwe no mu guhabwa ijambo. Mbega iyo sabukuru yoba yashitse ku mugambi urashi canke yoba yarashikirije intumbero yotuma izo ntambamyi zose ziranduranwa n'imizi mu Burundi. Mbega hari ikintu abakenyezi ku gatwe kabo mugira kugira ngo intambamyi zose zibangamye igitsina gore zigirwe umuziro. Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Leonce Ngabo, akaba ari perezida wa FESTICAB, ni ukuvuga Festival International du Cinéma et de l'Audiovisuel du Burundi, yatunganije iyo sabukuru hamwe turi kumwe kandi turaza kuba turi kumwe na Madame Pascazi Minani ntaraboneka, yanditse igitabo kivuga ku ruhara rw'abakenyezi muri politiki. Mwiriwe neza mushyiranahe Leonce Ngabo, turi kumwe.
Mwiriwe Frederic, mwiriwe bose n'abatwumviriza.
Murakome ngaho i Bujumbura.
Turakome neza, akazuba kaka neza n'akayaga ko kutaganyika.
Ako n'akayaga karyoshye cyane rwose kataboneka hose.
Ego mebasi kumwe na biririmba akayaga n'ikiyaga.
Akayaga n'ikiyaga n'ibintu bikomeye cyane rwose, eka n'ingabirano Imana yahaye Burundi.
Ego me rwose abona twaronse ingabirano kubona ko turi mu gihugu cyama gifise ahantu hasa neza, imisozi itotaye n'akayaga ikanovuga na klima nziza.
Ego cyane rwose, reka rero tubandaje tuje ku kiganiro twateguye uyu munsi cerekeye cyane cyane isabukuru mwatunganije. Murashaka kutubwira kuri icyo kivugo cyane cyane niba mubona ko mwashoboye gushikira umugambi mwari mwishinze, muducire ku mayange mu ncamake cyane rwose ukuntu iyo sabukuru yagenze.
Mu ncamake nabwiye yuko buri mwaka isabukuru ry'amareresi ryo mu Burundi twama dutora icivugo. Uyu mwaka rero icivugo twa twatoye ni ingene ukuntu isinema yofasha kugira ngo duharanye cyange duhimirize abantu kwiyumvira ku bintu byo gushira imbere agateka k'abafasoni n'abakenyezi bijyanye mu bintu byo kugira ngo banganishe inovuga agateka hamwe n'abagabo ari mu vyama byo gutorana mu bintu by'ubuzi mu bintu ibyo ari byo byose ubwo byo muri bya politike muri bakajyana n'ibintu bisanzwe ari bibi nka bijya byo gufata abakenyezi ku nguvu, ibintu bikunda gufata abakenyezi n'ubwo nk'indwara udashaka gusanga mu bagabo. Ibyo byose twaragerageje kwicisha amareresi hanyuma cyane cyane kugira ngo duhimirize urwaruka ruri mu buhinga bwo kugira amareresi baze barakora nyinshi kugira ngo bafashe novuga nk'amashi hamwe nyinshi mpuzamakungu nayo nga ingene twoteza imbere icyo kivugo.
Mwihweje ukuntu abantu bakurikiranye iyo sabukuru ibyo mwashikirije, muribaza ko bishobora guhindura cyane cyane nk'inyifato zimwe zimwe zisa n'izataye igihe kumva nk'umufasoni eka umukenyezi umukobwa adashobora gutorana mu muryango wiwe. Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyari gikwiye kuva mu nzira mu maguru masha. Muribaza ko mwashoboye kujijura cyane cyane abantu bose bagifite akango namwe kuri icyo kintu.
Twe turabyibaza ko byagize icyo bifasha, ariko urabizi neza mugenzi Federico yuko burya novuga buri gihugu urasanganywe imico kama yayo cyanke akaranga gatuma ko ibintu bimwe usanga bamwe bashaka gushigikira ku bya kera ngo nibihinduke abandi bakaja ku buhinga bwa none n'ibihe bya none amwe avuga ati hari ibintu bihinduka bijanye n'ibihe bya none cyangwa ibikurikije ubuhinga bushasha busigaye buriho bufasha abantu bose kugira ngo bamenye amakuru bashobe kuryaga ku nubwo ku ngorane zimwe na zimwe kugira ngo batorere umuti eka nuvuga ibibazo by'igihugu. Iyo rero twabicije nubwo mu cyo bitatu by'ibikorwa hariho ibisabukuru duhijije nubwo isabukuru bwite twise fesikabu ku itariki 19 gushika 26 z'ukwezi kwa Rusama mugabo ariko ibindi bikorwa twatanguje ngo kupasika mu minsi 10 twarafashe abana bakiri bato turabigisha ingene bokora amareresi bijyanye n'ingene boshigikira nubwo ingorane zishikira cyane abantu rwaruka na cyane cyane abakenyezi kugira ngo dukebure abakiri bato kandi dukebure n'abantu bakuze ku bintu bimwe bimwe. Hanyuma hari n'urugendo twatanguye twaratugira buri mwaka nize ko tuzava tushika ko rwatanguye ku itariki 18 z'ukwa kane gushika 13 ukwezi kwa gatandatu mu mashure yisumbuye 60 kugira ngo tubereke amareresi yakozwe n'abana mubwo yakozwe n'abandi bakuze arabunga araba mu mahanga kugira ngo dushobore kuyaga twagira n'iminsi kugira ngo duhure tubiharire biciye amareresi. Kubera ibyo twabonye ni ukuri ko sinavuga yuko byarafashe rwose ko hari abantu benshi byakebuye mu gihe twari ko turaharira ari makonferansi cyangwa baje kora amafilimi.
Ikivugo cy'uyu mwaka cyari kivugo gihambaye cyane rwose kandi turazi ko mu Burundi hariho abahinga benshi eka bakurikirana cyane kandi bashaka guteza imbere eka umwuga wo gukora amasinema cyane kuyakina ariko ikintu mwoba mubona kimeze nk'intambamyi naho gutumwa bwa bushaka gutangwa ikintu kibangamye cyane cyane abantu bose bafise imigambi nk'iyo n'ikihe mu Burundi.
Ibintu birahe by'abakenyezi nubwo ku intambamye zikiriho ari nyinshi cyane ndashobora kubaha ngutorero dutatu nk'igihe twari ko turavuga iby'ugutera gutorana mu muryango murazi ko ari ikibazo gikomeye rwose kirazishinga ndetse na politiki ariko n'abantu mu miryango kuko murazi kuva kera narindi byamye ari ikibazo menga kidashobora kwegukira abakenyezi kwavuga ati ibintu by'ugutorana n'iby'abahungu gusa n'iby'abagabo gusa ariko mu bihe bya none biraboneka neza mu gihe twe turavuga ati urunganwe mu bintu byo gushigikira no guteza imbere agateka kazina muntu cyangwa agateka k'abafasi n'abakenyezi ubu ni ikibazo kirazishinga abantu bose. Icyo twasanze rero aho bigikomereye ni uko niyo ndabize kare hari abantu bagishigikiye imigenzo ya kera bavuga ati nta mugore yigeze atorana mu muryango wawe n'ubu ntiyarakwiye gutorana. Hama rero aho byadutangarije ni uko ari mu bagabo ari abashigikiye ari batabishigikiye ari mu bakenyezi hari ababishigikiye hari n'abandi batabishigikiye. Ibyo rero byerekana yuko ikibazo gikomeye rwose mbere igihe twagendera amashuri twasanze n'umurwaruka ari ikibazo gikomeye rwose. Twe tukavuga ati muri fetikabi gikuru ni uko dushyira ahabona ibibazo kugira ngo batangure bivuge hakiri kare bakiri bato baze bashikire kumbure imyaka iri imbere bamaze kumva ingene kiriko kiravugwa cyangwa ingene bariko baragishimikira ko ari mu nzego za politike cyangwa mu nzu z'indero eka n'ibindi cyane. Hakaba ariyo n'ikindi twashigikiye cyadutangaje tuvuga ko cyadutangaje ni bisanzwe umva ni muri za ngorane z'amaziriho iyo turiko turagiranya imigenzo ya kera n'iyubu dukurikije ibintu ngene biko birahinduka bijyanye n'ibihe bya none wananga kujya tuvuge umugenzo wo kuvuza ingoma. Umugenzo wo kuvuza ingoma kuva na kera murazi ko wari wegukiye umuryango w'abakimbo umva havuze ingoma abagabo gusa. Uyu munsi turiko turabona yuko mu bice bimwe bimwe ari ngaha mu Burundi ari n'abantu biga hanze hari abantu tuzatubona imigwi ugasanga bashizemo abakenyezi. Icyo ni ikibazo rero dukurikije ingene ingoma baheruka kuzisha mu rwego rukomeye nuvuga rw'ubutunzi bwo mu mico kama yo mpuzamakungu twebwe rero tukanaye ko ari ikibazo gikomeye. Tugume mu bya kera tuvuge ati nta mugore azozibuza cyangwa tuje muri ku amwe tuvuga ati n'abagore barashoye ibintu abagabo bashobora nk'uko dusanga imyuga myinshi kera yari yegukiye abagabo gusa umva twasanze ari kibazo benshi nuko bamwe baratugishigikiye abandi ntibagishigikiye mugagushika n'ubwo gitaratoye gumuti utomoye muri politique
hari ikintu kitumvikana mushyana ngabo hariho amashyamwe akomeye cyane gose bafasonye eka ubona ko bateye imbere kandi eka bashira imbere cyane gose ikibazo cy'ubungane hagati y'abafasoni n'abagabo murashaka kutubwira ikintu cyo bakituma bafasoni badafata ingingo eka iya mbere cyane gose bakahagarika nk'iyo migenzo muvuze yatayige
ego nabwiye kuburya hariyo byinshi twasanze ari eka ingorane kuko hariho ababishigikira n'abatabishigikira no mu bagore nyene ndaguye akarorero nkabya byuguteorana mu byumvire byinshi nyamukuru twashikirijwe wana nk'abafaso navuga ati ubu barazi imanza nyinshi ziri mu butungane nyinshi ziramatongo aho n'abavukana arabahungu gusa usangwa bacumitana eka bakicana kwera iby'amatongo naka mutwahisemo canke mukuru we canke murumuna wiwe hama akavuga ati mugiye n'abahungu canke abagabo batabitorera umuti twebwe ntitwabijamwo noneho bazuba ariko baradutegurira urupfu ugasanga birabagoye ikindi cyacimviro bashira imbere hari abavuga ati none usanga umugore ashaka gutorana iwabo ni ukuvuga dukenye yuko hari abagabo bazuza barara ati bwa wundi mukurondera umugore reka nzuze ndaraba aho bifise aho umugore yashobora gutorana hamwe ugasanga abakobwa benshi ngo bakazobura abagabo urumva ni ikintu kuri babicimbiye ko gikomeye rwose muga tukavuga ati okay mugihe bitaratorega umuti muri politiki batarabi na yene bagitenye nyakuye ngo bagishire ahabona muga tukaza natwe twatera agacumu kumwe kugira ngo urwaruka narwo utangwe kubyumvira hakiri kare kumbure akazovamo umuco uzeze ugafasha abantu bose ayo mashyira hamwe rero araba ibintu by'agateka k'abafasoni n'abakenyezi n'abindi bariho babishigikiye n'abandi babaye barashira ko novuga ifire ni ukuvuga ati reka tubanze dutenyenye turabe n'ibya mbere aho bigeze hanyuma akazogaruka kugira ngo babishikirize kumbure mu gihe leta icyo kibazo bagishikirije novuga abenegihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika risamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Leo Cargo muri neza
mwiriwe Frederic ni mu mwumvirizi w'ijwi rya Amerika ndabumva cyane
muri neza muri hehe ga Leo Cargo
ubu tuvugana ndi mu ntara ya Bururi muri komine Rutovu mugabo kare twa tuvugana ndi muri komine ya Kayogoro muri province ya Makamba cyane cyane mu cyengira ko ndamutsa n'uwo mutumire
yarakumva uduge ku ijambo kandi ugire niba mufite ikibazo cyangwa icyumviro
ego ngomba ndabe ko no koresha umwanya muto ni kibazo kimwe mfise mw'ibyo bintu byitunganywa ry'amarerezi uwo mutumira arahejeje kuvuga yuko dufate nk'iki kibazo cyo gutorana bakoresheje amarerezi hanyuma bikaboneka yuko haba mu bashinga ntahe haba nimubapaso ni iki kibazo batacyumva kumwe kandi arongera avuga ati twahi turaba ibintu byo gutorana ni nk'umugenzo je nashaka ndamubaze nko mu marerezi aba arikara aba yatunganijwe nka yo guhimiriza ku bibina biriya bo bakora gute kugira ngo ayo marerezi aba yatunganijwe kugira ngo ntagire ikintu na kimwe yica ku bintu byerekeye imigenzo y'igihugu kuko biraboneka ko iyo bariko barakina amasinema ari igihe nka amamesaje bariko baratanga ushobora gusanga yatanzwe nabi ashobora kuba ariko arica yaba imigenzo cyanke imico y'igihugu twashaka agusigurire neza hanyuma nagomba ndamubwiye nk'uvuga yuko ikibazo cyo gutorana haba mu bagabo nica nimubapfasoni hari ikibazo cyo kwitondera kuko gushika n'ubu na jewe ni muri urwo ruhande rugifite amakenga ntabona neza yuko icyo kibazo gikunda ariko nkabatera intege ku byo bintu byo gukina amarerezi yuko bishobora kuba bifasha cyane ariko baze barabe ibi ari ibintu bigengwa n'amategeko kugira ngo ibize byice biriya na biriya haba mu mutekano cyangwa mu mibereho y'abanyagihugu urakoze cyane ngaho ku ijwi rya Amerika turabakengurukiye
murakoze rero kagoreka umushyana ngabo agire icavuze ku kibazo ikandi cyumvira mushikirije
ndashimye cyane gose icyo cyumvira ashikirije n'amakenga ashobora kugira ku bundi dukora amarerezi n'uburenganzira bwiwe bwa mbere ama icya kabiri si we wenyine agira amakenga kuko urazi ikindi cyose gishikirijwe abene gihugu ahantu wabona abantu bashobora kuyifata ukuntu kumbure wakoze iyo rese atari ko yashaka kubishikiriza twebwe rero no banzanga muhumuriza iyo tuko turakora amareresi dutanga nuvuga inkuru dukurikije ibyo twumvise tubutangira ibiko birakorwa tugasanga abantu aho bari tukababaza bariya n'abandi ingene babyumva cyangwa ingene babifashemo ire rese murabizi yuko nikindi gifasha gose abantu kwiyumvira cyashobora guteranya kuko mwe nk'ingene gifasha kubaka twebwe rero dushimikira cyane cyane kwishobora gufasha kugira ngo twubake nta novuga inyishu dutanga mu gihe uko turakora irerezi kandi nta kintu ushobora kuba ati je nibaza ko byogenda gute nta burenganzira tubifitiye mu gihe tuzi yuko no muri leta hari ibintu ingingo zitarafatwa neza zitomoye kandi na yene hari byo bari batangiye kugerageza basanga yuko hakirimo agahigigi kandi hari ibintu byo kwitondera gose iyo twe tugaca ducisha muri bwa buhinga bwacu kuko natwe turase icyo duterera leta icyo duterera abene gihugu icyo duterera urwaruka cyane cyane mu kwiyumvira mu kwanza kwavuga ati iki cyo giteye amakenga none nibande bigoye nibande bafite umuti twe tugabisha ngaho ashashe hanyuma abantu bagarongeraho ukuntu babihagira ko n'ukuntu bavyiyumvira kuba tugiye gutera gato cyane ngo tuko turafata ingingo kanaka oya na burenganzira dufiti ariyo niyo nashaka kumuhumuriza ingabijya navuze kare uranabijya byo by'abakenyezi bavuze ingoma urazi ariyo n'umushinga naye ariko akuryamira kuko kwa gawe twantine yarinze apfa avuga ati nta mugore yigeze avuze ingoma kandi n'ubu ntibakane muka tugasanga hari ibintu uzawumva hirya no hino kandi ugasanga mu bantu bashikiriza mbere n'ibirori imbere nubwo y'abakuru cyangwa mu gihe habaye ibintu by'iminsi mikuru ugasanga ari mu fashion cyangwa fashion yo kwaravuza ingoma urumva ni kibazo kiba gikomeye kuko mu gihe bamwe bavuga ati ntabyigeze mu migenzo y'abarundi mugabo nawe ugasanga abafose hari abafashion cyangwa imigwi ya fashion bavuga ati bafurenganije kuva kera ibyo abagabo bashoboye natwe turabishobora
ugasanga bazivuzana neza
gufasha abantu kwiyumvira no kuraba ingingo nyakore izofatwa kugira ngo ntihazovemwo novuga amadidane cyangwa ibintu byononera imigenzo y'igihugu
yego mereka tubibutse ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gilbert muri we neza amahoro muri hehe
noje ndi mu Kayanza mu Burundi najya mu ndamukirije mutumire kwanza
arakumva
yego hanyuma nukuri narandiriye nagira nenkubanza kumwe yavutanye intererano nukuri mu Burundi nico n'imigenzo turazi yuko nico n'imigenzo y'Abarundi hariho abagabo hakabaho nabo nakwita abapfasoni ariko tugiye kuraba rero mu mico y'Ikirundi twazavuga ngo umugore natorane iwabo cyangwa se nagire ijambo hatahaye ego kugira ijambo ni kimwe ariko kuvuga ngo ujya gutorana iwabo iyavuka n'amakosa nayo n'akarorero nubu arashobora kuba avuka nk'abahungu batanu cyangwa narenga batanu ariko agatabo kakaba gato akagenda iwabo ku mugabo ugasanga umugabo afite itongo kandi nini kandi yikwiye aracagaruka kuri ka gatoni ka basaza bafa n'abakaca babongera abagore atandatu ngo babo bafite yumva ko ibyo bari injyana ibyo birike ko iyongera mu muryango ni cyo kintu bari ko bateganya ati nubu nk'ukuntu abagore bagiye bajya batorana iwabo ni cyo kintu bari ko bategura kugira ngo izi injyana kugira ngo bajye bagire perevansi bajye batinye ngo izi injyana ntizoshike
ikomeye
nimba kandi nishu bari ko batora naho bumve ko bazari ko bazana bazari ko bakoze ibintu bindi na bijya n'uwo munsi ikibazo iki kiri mu matongo kitoroshe
tubibutse urakoze Gilbert reka tubibutse ko muri kumwe abandanya kumviza radio ijwi rya Amerika tubibutse kandi ko muri iyo sabukuru ikibazo cyo gutorana atari cyo kibazo cyonyine cyihwejwe reka amareresi yerekanwe yarerekana n'ukuntu abafasoni batagira ubungane mu bisata bitandukanye haba mu byerekeye ubuzi haba mu byerekeye kwishyira kwizana n'ibintu byinshi cyane rwose si ukuvuga ko ari ikibazo cyo gutorana gusa ariko reka duhe n'ijambo undi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Innocent mwiriwe neza muri hehe
sekundi mkisikita cha mchombo
ego mrasi kiwazo mrasi chumbio
ego ni chumbi ilo wala kifanya eko kulipira amarele kumwa kutashi mita njili ilo reho siko weli nji ilo uwaka kikia njopa njopa ibu yu kuchata hawa hakeenga sabi kuyumwa aka wali nji na chumbi na chumbi nji amarele kiwazo hoi agana kutu nanga ati katayo tuwa ichereke ikibazo cy'abakenyezi nabo abakenyezi bakwiye kwita akazi bakarongera akazi kazi iyo bagiye no gutora abakozi batorana icyo nicyo kibazo cye ngo ubona
igume murakoze Innocent reka umushyira ingabo gica kwishyura kuri icyo kibazo kimubaza amarelisi bamaze gutunganya uko angana reka nicyo cyumvira umushyikirize cyane
murakoze Frederic si namwumvise neza cyane ariko numvise ko yashaka kumenya amarelisi ngene angana twaho tumaze gutorokanya mu by'ukuri urabona iri sabukuru ryacu ni sabukuru mpuzamakungu y'amarelisi hariyo amarelisi yakozwe n'abarundi hariyo n'amarelisi yagiye mu higanwa novuga ya Afrika y'ubuseruko bya East African Community hariyo n'amarelisi yagiye mu higanwa novuga mpuzamakungu ariyo categorie internationale ni menshi gose hanyuma icyo nifuza nuko batomfatira kuri ibyo gusa bya gutorana nababwiye neza mu by'ukuri yuko twebwe nta kintu turiko turahimiriza cyangwa dutanga cinyishu nukubwira gusa dusabe nguko ariko aratanga ibyimbiro byabo hariyo n'abandi bavuga ugasanga se ibyimbiro binyuranye n'iby'iwabo igikuru ni ukumenya ko hari ibintu byabaye mico kama hariyo ibintu bihinduka kubera ibihe n'ibintu z'abaravugana mu mpuzamakungu ugasanga ariko birahinduka ibyo twafatiye ko rero ibyimbiro ni byinshi cyane wana hariyo twaravuze cyane cyane nka zijya ngwara zifatira abakenyezi bita za ngwara zifatira ukigo bita fistule ngicyo ni kintu gikomeye rwose kurabye nk'umukenyezi byafashe araheza akabigicibwa muryango umugabo akamwirukana cyangwa abantu ugasanga baramuhunze ugasanga abanye indi bamwegereye azira ikintu tagira ngo nicyo yiremeye ari ikintu camushikiye nge n'uwari wese ashobora kugirwa ni gushikirwa n'ingorane zo mu magara iyo rero twebwe turaheza tukaraba ngabantu ducugitse ngo twayikorane na FNUAD bakaza bakabyisigurira twicishije matanamu abantu bamaze gushikira ingene bo byifatamo nuko bumvisha yuko umuntu ashaka gukira afashwe n'iyo ngwara ama dufashe ngabijya bavuga ati byo gufata abafaso ni ku nguvu urumva ni ikintu gikomeye gose kitari cy'Burundi gusa kiri no makungu yose bishikako tukaba ati none nga mu Burundi umuntu yo bikira gute iyo rero ni bya bindi tuvuga ati iyo bigumye mu bantu bakuze gusa urwaruka rafise na rwene uburenganzira yuko turushikira tukabaha tukababwira ibintu biko biraba ibikunda gushika be bo byikingira gute bo bikiza gute bo byirinda gute ari abahungu ari abakobwa kuri barako baravuga burya uburenganzira cyangwa gateka k'umufasoni ndagateka k'umufasoni kaburya atagateka k'umugabo byose ni magirane birajana urumva rero ni byinshi gose twavuze muri iyo sabukuru amarelisi yashika yose hamwe ijana na cumi
ego murakoze kuri izo nyishuzi tomo yereka duhe n'ijambo Aniset mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Aniset
ndi Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane
narenze icyumviro cyane kimwe ku bintu byerekeye amarelisi
yego
turabye turabona yuko bariko barerekana amare wewe bavuga yuko bariko barerekana amarelisi kugira ngo afashe kugira ngo abakenyezi bazotorane mu Burundi hama n'amarelisi yerekanwa cyane cyane turabona yuko bakirika ku marelisi yo hanze none nk'amarelisi amwamwe nta marelisi abona atohabwa ikibanza kinini mu mico y'u Burundi aravye yuko hariho nk'amarelisi yerekana ibiteratoni cyane ibindi bintu hama ikindi nacyo amarelisi arigisha na cyane cyane kuba yarawe none ikintu twokuramo kugira ngo tuzohe dushyira imbere mu marelisi berekanye na cyane cyane ko mu buzima bw'umuntu usanga akenda byinshi n'ibihe akamu yotena akayikamu yotera leta kugira ngo ishobore gushyigikira abahinga bamarere kugira ngo bibabesheho n'izihe ngorane bahura mu Burundi mu bijyanye n'akazi kawo murakoze
murakoze Anicette Mushya ntahe ngabundu gakwijambo
ngo murakoze cyane icyambe nshaka gushimikira ari ibintu nguma nsubiramwo mushinga na Frederic abantu ndibo baze kumva ngo twebwe turiko turashigikira ngo ibintu by'amatora na by'abakobwa ntabyo nigeze vuga kandi nta nibyo twerekana icyo navuze twebwe turarondera tukagenda kubaza bene ibyo ababigeje ngo babifite mu ingorane tukababaza ingene babibona hanyuma tukagerageza gufasha abene igihugu kubyiyumvira no kuraba inyinshi tuzobikuramo navuze kandi asubiyemo hariho benshi gushika n'ubundi baremera yuko abakobwa botorana no mu bakobwa bonyine n'abigene hariyo bamwe bavuga ati yewe twereka kutukwegera induru nibigume uko byana abandi ati twebwe harageze ko natwe tufatwa ati umwana n'ubundi bose barangana sabahungu sabigene barangana ibyo rero mbanyumve neza nta kintu twebwe twafashe ko novuga position kuti iki nicyo cyiza cyangwa iki ni kibi twagiye turabaza ababijejwe abari muri ibyo kugira ngo abantu tubahe akanuvuga gafasha kwiyumvira n'ukumbure n'ukuza barunganirana barabe umuti uba ubereye kurusha icyo ni cyambere ica kabiri yambajije ati none abari mareresi bayifata gute nk'umwuga bashora kwa uburyo bubuhe kugira ngo bishobore kubatunga ego nukuri mu byo turiko turagerageza n'uguhimiriza urwaruka rukundi by'amarerezi bashobora kurujyamo tukabereka inzira y'ingene bashobora gukora uwo mwuga kugira ngo abesheho kandi icyo nababwira urabona nk'amarerezi benshi muyakoramo usanga bamaze kugira nuvuga nk'amashyirahamwe cyangwa nk'amaentreprise yabo kandi bikababeshaho rwose kuko bijya bisaba ubuhinga bukomeye busaba uburyo bukomeye busaba amafaranga menshi nuvuga mbere kurusha na bijya by'imiziki kuko ni ibintu bakora ari benshi umucuranzi ashobora kuyicurangira urimo rwiwe ariko umuntu akora ireresi abakeneye abafata amashusho afata amajwi afata inicyo abazobishyira hamwe bagashyiramwo n'imiziki bose biratanga akazi kenshi kenshi rwose noneho duhiriye duhishije icyo nirwa ndasobanura nuko mu buhinga bwa none bise televiziyo numerike wana amateleviziyo kera wasanga televiziyo imwe nk'iyi Burundi yarise sheni imwe gusa mugabo barazoshobora kugira amasheni abiri atatu ane ikana n'andi mateleviziyo mu mahanga ku buryo kera niba bari bafite ingorane n'ubwo urwaruka ni rwari rufite ingorane rukujya muri uwo mwuga ubu hoho bazafite abantu benshi bashobora kubagurira amareresi bakoze ajyaniranye nuvuga n'ibyiyumviro byose bitandukanye kuko ibyiyumviro ni byinshi cyangwa ingorane zibe ziyanze igihugu cyangwa inyigisho mushaka gutanga igihugu abindi bijyanye n'imico kama ubutunzi bw'igihugu ibidukikije iby'abafasoni ni byinshi cyane rero nibaza ko hageze yuko ababishoboye bobijamwo kuko n'akarusho gakomeye n'ubuzi bushasha buzoba icyo batungisha ni gutungisha umuryango
tukarute cyane cyane ko biriko birashikirizwa n'abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika n'ikintu gihambaye nuko imico nayo nyine iratera imbere hariho ibintu kera bavuga ko umufasoni yatarekuye kwambara canke kugira gute ariko ivyo ni ibintu bisa niba vyarataye igihe igihambaye nuko kwisi hose abafasoni ikana abagabo ubu banganya uburenganzira bumwe nta kintu cotuma rero no mu Burundi bitaba gutyo reka duhe n'ijambo kandi ubundi muri wanyu radio Ijwi ry'Amerika Diomede biriwe neza Diomede matwumva egera telefone hanyuma uvuge cyane ego egera telefone uvuge cyane
ego ndarumva
uri hehe Diomede
ego ndarumva
uri hehe Diomede urafite ikibazo ego ufite ikibazo cyangwa ikintu mubiro duga ku ijambo
ego nashaka ndamwibarize
ego
haro
de twatumye umushinga ntahe ngabo leo nsa
ko tuge twomba ngo bariko barakina amareresi bariko barakina amareresi mbe akarusho bafitiye Burundi ko tubona igihugu co hanze bateye imbere abakina amareresi none bafitiye uburyo buwe bwo kugira abarundi babateze imbere mu bintu by'ireresi
murakoze Diomede ikibazo nibaza ko kitomboye neza yego nicambere rwose kindi kibazo
yego ikatabiri de nashaka ndamwibarize none ko tugabye abantu bakina amarere ugasanga baracagura none ugasanga bariko barinubana none ibyo kwinubana nabo byo ba birimo mu marere y'iwabo
kibazo sinzi ko gitomoye cyane je ntacyo numva sinzi ko na umushyira nawe ngabo acumba ariko sinacumba neza abinubana ni bande
Mbuzeti.
Ego.
Usanga, bimwe ugasanga bariko barakina ugasanga ni bariko barakina neza ugasanga bariko baracengana ibintu by'amarerefu.
Ego.
Abantu bariko barabaraba ugasanga ni bakina neza ugasanga bimwe ni bakina nabi.
Murakoze je mede ikibazo cha nubu cha kabisi ndashumva neza ariko ico numvise nuko ushaka kumenya cyane cyane ukuntu abandi bakina amarese mu bindi bihugu batera imbere ico bagituma abandi badatera imbere nkuko mu byifuza cyo bari kihe niko nibaza ku kibazo cha mbere ko kimize hanyuma ico cyo kwinuba nasinze ko umushyana ingabo kironkera umuco duga ku ijambo umushyana ingabo
murakoze cyane ubwa mbere na mbere nari mbeje gusobanura bimwe bimwe ubuhinga bw'amareresi burimo imyuga myinshi ariyo umwuga wo kwandika ireresi hatangura kuko iresi ryaryo ryose ritanguranwa n'icyiyumviro icyo cyumviro rero umuntu yacanditse ni bimwe bita scenario kuko icyumviro cyanditswe nicyo giha uburenganzira abantu bazobafasha kuronda uburyo kugira ngo babikore uwo muntu arondera uburyo bamwita producteur ningo novuga nk'umuntu umuyobozi azokoresha iryo reresi kugira ngo rize risohoke neza ariko kugira ngo rikorwe hari imyuga y'abafata amasanamu icyo cyitwa cameraman urumva n'umurwi w'ubuzi hariyo abafata amadwi n'uwundi murwi w'akazi hariyo abafata novuga imico hariyo novuga abazuye kwegeranya byose gushika n'abisoka babita ba monteur n'iyindi myuga myinshi nande kudondagura kuko mireresi bazoze bararaba nko kuri televiziyo ireresi riheze bimwe muza mubona inyandiko zo mu nyuma zerekana bakoze muri ireresi hara usanga ari abantu bashika amajana abiri amajana atatu iyo rero mu Burundi aho tugeze murabona n'ibintu bishasha biri mu Burundi twe turi kwirere isabukuru igira icenda muganda akorana n'abahinga benshi b'abarundi bamaze kugira utumezo ndo production twabo kuko twebwe muri festival turerekana gusa ntidukinisha turerekana ibyakozwe n'abandi bahinga aho rero twe tukabamiza kuya ngo tube twinshi ko natwebwe muri mu isabukuru tugira imana iyo twaronse amasinema menshi iyo rero tuko tubaragerageza nuko dushyira imbere na ya byose abahinga b'abarundi turabaha ikibanza gikomeye nicyo gituma niyo dutanze ubushimwe mu bahinga b'abarundi niyo honyine turushaho gutanga n'agashimwe k'amafaranga kugira ngo bifashe wabaye uwa mbere mu novuga mu kigabane kanaka ari sho court metrage cyangwa documentaire bimufashe kuzohingura indi reresi mu bikurikira cyangwa mu byo ariko arakora icyo rero ni ikintu gikomeye rwose ahandi naho ibyo dukora kugira ngo tubufashe abo baje muri ubwo buhinga bw'iwacu bushasha gukora amareresi twebwe twaragerageje gucudika n'ayandi mashira hamwe mpuzamakungu hari icyo bita Facebook ikiba mu myaka ibiri iwagadugu Burkina Faso hariho aba muri Egypte cyitwa Luxor donc isabukuru ry'amasinema y'abanyafrika hari nga mu novuga mu karere ka Afrika buseruko twarashinze ikigo cyitwa East African Film Network kandi turagira n'Imana ikigo gikuru kiri ngaha mu Burundi nije ndagitwara buri mwaka rero abasebi wacu n'inkumi b'iwacu turagerageza kurondera ingene burondera novuga aho bajya kubyigira ari nga mu Burundi tukarungika muri Uganda muri Tanzania Rwanda na Kenya abo rero bica bibafashe bagarutse bagakora udufilme dukurikije amategeko ngenderwako amategeko ajanye n'ubuhinga bwa none kugira ngo bakore amafilme bazokwerekana amafestival bazokwerekana amateleviziyo atari y'ubumenyi gusa nayo hanze kuko hariho inuvuga ikintu barabira ko iyo kitabikwije iyo rereze nibayigurisha iyo rero ndashaka kwabwira ko ayo benshi bamaze guhuronka nuvuga n'udushikanwa udushimwe mu yandi matabukuri iyo bagarutse nukuri kose girabatera ingufu n'ingoga nyinshi kugira ngo bafashe nabandi bashashaka
n'uko
bashaka kurengana nuvuga imbyo y'u Burundi bakaja no mahanga guhiganwa nabandi kandi bakabambere bakaronka n'udushimwe
tugarutse kuri ayo manere yerekanywe mu rashini mwatubwiye niba hariho abaronse udushimwe mwavuze ko abarundi cyane cyane ari bo muhanu udushimwe turimo n'amafaranga mu twibutse hariho abo abaronse udushimwe abaronse udushimwe bashikirije kuri twihweje icyo kivugo cy'umwaka amasinema yabo amarelisi yabo yarameze gute
ego ariho ngo aronse agashimwe muri novuga mu gitata bita documentaire yamwagira amafilme ajanye nibisanzwe bibaho uyo yaronse novuga ariyo agashimwe bita trophée hanyuma turamuha nibasha by'umuriyoni hanyuma ariyo no bayi wa mbere mu cyo twita court métrage nawe ne yaronse trophée araronga n'umuriyoni w'amafaranga urumva nkurikije ingene bamakora utwo dufilme tugufi tugufi iyo aronse umuriyoni sinovuga ko bakwiza kubyo bazokora mugabira abafasha gose gose cyane kugira ngo bategure nka filme ikurikira kuko nge nabivuze ireresi imwe ikorwa n'abantu benshi hari uwandika azofata amasanamu azofata amaji eka ni byinshi cyane harajemo n'abashoferi abaki kuko aho bagiye bose gukwerekana amasezere gufata amasanamu urumva hariyo novuga ku barakeneye imiduga barakeneye gufungura akerene akavuna musase umva ni byinshi cyane ukuri kose bizamwirebese rero niyo twashimike cyane cyane kugira ngo dushegumirize urwaruka rwacu umve tubahe ingufu hama tuko turondera cyane cyane kandi n'abazodufasha benshi nabo mashyirahamwe mpuzamakungu bita za UNICEF za FNUAD ari amambasade bose baradutereye kugira ngo dushe kugira ikintu kiboneka cyane cyane n'urwaruka rwacu ubone iko ashaka kujya kure ari umwuga mushasha witeka hakaba hasigaye cyo tubigisha rero turabigisha cyane cyane iyo muriko murakora amasanamu iyo muriko murakora amarerezi ari byumviro mushaka kwerekana gerageza muzane inyigisho nziza zisho kuza zirubahiriza akaranga ku Burundi zisho kubahiriza n'ukwerekana itunga ry'u Burundi zisho kubahiriza n'ukwerekana ibidukikije by'u Burundi imibano yo mu Burundi ibisho kuzana amahoro ibisho kuzana umwumvikano mu Burundi kuko ni ibintu bikomeye ikibazo cy'abari yabajije nibaza ko nuba numvise ukuntu bajya vuga ngo binubana cyangwa bacana cyanamwo hari giye usanga umuntu ariko arandika ifilme yari yose baba yuwacanye bo hanze hamariho kumbure abantu baza gukina novuga igice kiberekana ko ari babi muga akaba ariyo nundi yerekana ikindi cyiza ibyo byo ni ibintu ingenzi umuntu yayanditse kugira ngo berekane buryo umuntu ubona ko ari mwiza iyo umugereranije na mubi nico gituma masinema menshi muza murabona nk'uwo ari kibandi muga kare nundi azoza gucungura abantu bafashwe cyangwa abana bafashwe cyangwa ingamwe n'ibi mu mbera z'ifilme uzozubona usanga ba novuga inguca n'inyigisho hanyuma ari uko uyashakira neza abantu ariyo yamatsinda
ibyo
duhimiriza kucyaga cyane ugaruka rwacu ibyiza n'ibyiza by'u Burundi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika risamyanire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Jean-Claude ndiyo neza
halo
muratwumva Jean-Claude
ndabumva
muri he
merereye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu Gashanda
yego me murasa ikibazo mwafite cy'imvuyo turiko tuvuga cyane cyane ku isabukuru rya sinema ryatunganijwe mu Burundi mu gihe cy'indwi mu ndwi iheze hakaba rero icyivugo cy'iyo sabukuru kwari isinema hamwe n'uburenganzira bw'abafasoni duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
yewe uko mbyumva uko bareka urubyiruko rugakora umuziki ariko uciye mu buryo tabangamira igihugu cy'u Burundi mu mahoro bidateza umutekano muke mu Burundi akagaruka amahoro kandi amahoro niyo akora byose nta mahoro ari mu gihugu ntabwo uwo muziki wakorwa neza
Murakoze Jean-Claude icyimbo cyiza amahoro ni yo eka nkingi yavuze hose ni yatuma igihugu itera imbere ni yatuma abanyagihugu biteza imbere turi kumwe kandi na Aaron tumukanya mushyana ngabo agiye cyavuza ariko reka ijambo mushyana ya Aaron ndiwe neza Aaron mudashoboye kuja ahantu hatarugwamo turagaruka muranyumva muje ahantu hatarugwamo hanyuma muwaze ikibazo cyanyu
yego murabona ibintu by'amarere y'isi n'ibintu birabwa n'abantu rwose n'ibintu bikunzwe iyo yakunzwe iyo bizimu bishyiga kundwa nyine irabwa n'abantu benshi kubera iki usanga hari hamwe usanga bariko barerekana ibintu atari nicyo myiza ugasanga bariko barerekana ibintu bidashimisha bose ugasanga nyine byo none nicyo y'igihugu
niba mushyana hahe arumvise neza mushyana hahe ngabo yavuze ko kenshi na kenshi eka mugu bashibikira cyane cyane eka bahanura abantu bose bashaka gushikiriza amasinema cyangwa bashaka kuyategura ko bashyira imbere cyane cyane ni ivyivugo bishyira imbere bidatandukanye abarundi kandi bishyira imbere neza igihugu ico nibaza ko ari ikibazo yari yashikirije ariko reka tumwe ijambo agira icyo avuze ko byashikirijwe na Jean Claude nawe wenyine Aaron duga ku ijambo mushyana ingabo
murakoze cyane mbaze nishuru wa mbere yashimike cyane cyane ku bintu by'amahoro nashaka kubibutsa ko ikivugo cy'uyu munsi cy'uyu mwaka nticyajyanye n'ibintu by'agateka k'abafaso n'abakenyezi ariko buri mwaka ndatwara to ikivugo kandi n'ikivugo cy'umwaka uzoza tuzogihindura mu mwaka uheze twarashimikiye cyane cyane ku mahoro no kunywanisha abarundi ni ukugira ngo ndabimwibutse neza aho twaca twerekana irere tugerekanye kahise ku Burundi kugira ngo urwaruka rubanze rwumve neza akahise ingene kaje bice no kubakoloni ingene abantu bashikire mu njyane batandukanijwe cyangwa bacanishwamo n'ibirya yari politike y'abakoloni bavuga ati divisé pour régner ibyo rero benshi aho twabyerekaniye no mashuri aho twaciye byarafashije urwaruka kubona iyo byavuye n'ibyo ariko araba mu uyu munsi tugaheza rero tuko turahanahana ibyiyumvi ati none kugira ngo tubivemo ibyo byatutandukanije cyangwa bitugwanisha by'amazuru by'uburebure ntumbaze byaho tunututsi ure twabyumvise none twembwe uruhara rw'urwaruka n'uruwe kugira twubake Uburundi bwiza Uburundi bw'amahoro Uburundi bwumvikana Uburundi bushigikiye ku novuga kuterambere bijanye n'ubuhinga bw'umwe cyangwa ubushobozi bw'umwe akaba ariyo bashira imbere ivyo rero byafashije gose nk'umwaka twarasubiye ari uko nitwo turashaka kugendura amashuri twasanze hamwe hamwe baratevye barakora icyo twokwita ma club de la paix urumva rero nibaza ko umugambi wacu ufise ingaruka nziza novuga n'akarusho ku bintu basanzwe babona urero uyu mwaka bijanye n'ibyo cyivugo bya kenyezi si ukuvuga ngo amareresi yose yajyana n'ijoya icyo kivugo twagishize imbere uranyu bo ibindi nabyo kuba ati ni kuki batanga ngo inyigisho mbi cyangwa amasana mabi oya twebwe dusanzwe tujejwe iryo sabukuru turazi yuko dufise intumbero y'ugushigikira urwaruka intumbero yo gushigikira igihugu cyacu kugira ngo babone byiza bishobora kuboneka ibintu bibi kenshi usanga ari bake bari mu bibi ariko ibyiza ari byo byinshi rero tugisha urwaruka gushigikira kuri ibyo byiza byinshi hanyuma abo bashaka kuzana ibindi byinjyana cyangwa ibintu tubita negative twebwe siyo misiyo yacu siyo ntumbero yacu ikindi kandi nosaba yuko iyo tuko turavuga ati ireresi kuraba kuva kuri itariki gushika itariki twama tuba tumwe abantu baje mu masale baze kuraba ibyo twashize muri programme bazirabe niba zoshobora kuvuga neza cyangwa gukritika babonye ibintu bo benshi ari bapfa kuvuga ngibintu twe tutavuze tuterekanye ariko kubyumvira kumure ko babibonye ahandi cyangwa ibya abandi bakora oya twe twose neza ko abantu bose baraza kura amarere kigo turerekana kuko no mu kuya selection mu kuyatora tureshimikira cyane cyane ku bintu by'akaranga by'imico kama ubutunzi bw'igihugu intumbero igihugu cyakikukiragira kugira ngo mu myakiza turongo urwaruka ruri responsable urwaruka rwiyumvira amahoro urwaruka rwiyumvira iterambere urwaruka rwumvikana rushira ubwenge bwose ku buryo kigonga igihugu cy'amahoro n'umutekano.
Ego mei tuwebu tenu chuti mwese kumika mwara wanda nye kumviliza ya diyo ishu uja Amerika. Tuwe kumwena Elia. Elia, mwini weneza?
Mwini weneza kame kuhose undikiche.
Ego mei mwini we mwini hega Elia?
Yendi mwumuti wa mchumbu.
Mwurasiki wazo, mwurasiki chumviro.
Eo kweri, dahaye mwini wa kame kuhose lehose ngao.
Nara kumwa, duga kujambo.
Ego kwera kweri lehose Gabo alakina amarebe esi meza chane aduhanula kwege kwese ugwaruka ulicho onye jena gomba kumushimirari mwezi mba mutima atuwa andanya amarebe esi nhayo onye ayere kabani kukugera harinua inyiki iso inyiki chane kuose harihonu lulini mbo wakaro yoyariri mberu hayakita kukucha sushumu rondi kukeneye abani habu onye Vezi mbele wanaofukani watabala hawa ya jiza iki huku cha shuchumu nundi kose chane kose iki hindi nachona gomba kusima nuwa mukambi nita chane kose hii mbileweo waku kinesha ayo marele esi iki hindi narisi se chuchu mbile nikele kee chuchu mbile cha kutora na ye ukonda wivona iki mbile cha kutora na huvike ne ugacho hichari kili mkabo ikibazo nuko ahachari hase gichaji ikwe ginduru leza kotwe getu wana yuko ikweka induru lehosi inyonga hovahari ho ikinu munisi ajo kina chokchirele singene chereka na ingene ikwe ginduru kukubela hachari hake narumbi se yuko ikwe ginduru bere bamyeba myeba kana chila mbili.
Urakoze Elia reka duhe ijambo Adela hanyuma ndamusaba mushya ntangabo agaruke kuri cyo kibazo mubajije ariko
Allo
wi allo uje kuri ahantu atari induru ubishoboye
ndabyumva cyane nyakubahwa mumenyesha makuru
yego muri hehe muri telefone muri hehe
Ego jenda ndabakiu nibere ngaha ibu yengero ni musara ya Rumonge.
Ego meduga kujambo kiwazo ichi mviro.
Hanyuma nasha kugambile gushimi uo mutumira nchimi lani la DJ Amerika mkitumisi vroma mwushingie kuriki kigani romulisa anga kipuka na chanishari kukereke ugwaru kaba zwene hanyuma ngachangira kongira nimbega none akukashama kiwe keweka nifitia marele esi ugakurira munhari zihe nizihe nukori mye narimge ushoa guhura ya mashira hamge akorera cyane mu bisagara ruguru mu interior ntibashikeyo kandi naho ubu abajene basa nabiyumvira bimwe abaruguru nabo mu bisagara obari nko kuri monde imwe rero sinzi ko hari migamba afite gukwiragiza iryo shamwe giwe gerekana ayo mareresi natubwire abajene baruguru yo baha umutuhe ko ayo mareresi nabo bashobora kuyaronka gute canke yo bari kwakora ubuhe buhinga kugira ashiye nka site canke yo inahari ihari ayitubwire nko kumbuga ngurukana bumenyi yo bashira kwa yo masite
murakoze ya Gerard umushyanenga bo
hanyuma kandi kindi nagomba che ndanamushimira ni ki yiyumviriye icyumviro kiza cyane kabisa hama murakoze cyane
murakoze ya Gerard reka tumuhi jambo mshana ingabo ili yawe sanu mvuga ko shima chane gose ikawavuga ko bashia nha ingabo alibu wakuiye kuwa alibuensu chane gose murundi deka tumuhi jambo mshana ingabo duga kujambo kukiwazo kuchi mvio cha ili ya deka na adunanye ne asanu mshima mikoruga mwika mwala langula aliko ya wawaje akawazo
murakoze chane mvise alibuji mvio bibiri Elia wa mbele umengarashi gike kunduru isho kuva kumareresi tukozana chane chane tuliko kumbure tuko tulavuga kui chakibazo chugutoran sinasha kukirandirako chane koma ze kuchishu wako vdinshi kuko je gutorana sitwegwe gusabira aba byegano bose nabwiye ko na politiciens abatwara igihugu inzego zose mu miryango honyene birabaraba kuko je namaze konka nakaje kuyaga n'imiryango itari mike iyi n'umuryango wakati yabo hariyo abata byinshi ntibavyemera ko bishoboka mugariyo nahandi kwerera ndi uko birahindagurika uvuga ati jewe nabyaye abana ndabafata cyo kimwe barakobwa bari abahungu bose ni abana banje ugasanga ingene bagaburiye ugasanga ntiyaturanye ngo naka kumbure n'umukobwa cyangwa n'umuhungu ivyo rero sino birandira ko cyane nababwiye yuko twebwe ico dukora ni cyane cyane kwegera abantu babifisemwo novuga ingorane cyangwa bariko barabigiramwo uruhara tukayagana bose ama tukabyegeranya mu masanamu kugira ngo abantu bashobe kugira ngo babiharire babikure mu muco bare kumuri hacyo boterera n'igihugu kumure nejo ubundi habe ngamategeko yo bivamo ariko muri iki gihe no babwira yuko bikiri ingorane kandi abantu benshi barazi ko ari ingorane twebwe ntabyo dushigikiye ko na gatoyi atari ko twashatse gusa kwerekana nk'amasanamu y'abantu wasanga bari ingorane cyangwa babiharira ugasanga twe tuba turi ko turatanga gusinherera n'ingene abantu ubuheza baka nubwo bakabiganira ko hanyuma ingene Adele nawe yashigije nuvuga icyimbyo cy'uko Fetika bishikaye ubwo ariko ashaka kubibona rero numbwiye yuko mu biraba Fetika irisabukuru ryacu nako tutagira namubwiye yuko hari igice duhejeje nuvuga cy'ibikorwa cya Fetika cyatanguye itariki 19 Giana na 26 z'uku kwezi mu minsi 8 twerekanye amasinema ngai Bujumbura mu bigo bishika 4 hari kuri mu kigo cy'abafaransa mu kigo cya Rwaruka mu Kamenge kuri American Corner mu Kamenge kuri Université Lumière kuko ubu turacuditse na Université Lumière ruguru twari dufite ikigo kuri Alliance Française Gitega hariyo kuri Hotel Belvedere Ingozi mu Rumonge hariyo Tanganyika Lodge twebwe tugira ibyo dushoboye dukurikije n'uburyo twaronse muga hagataho namwe hari ikindi gikorwa nyamukuru twagize twatanga itariki 28 z'ukwa kane kandi kizohera muri 13 z'ukwezi kwa gatandatu turiko turagendura amashuri ashika 60 twe tuvuga ati muri amashuri 60 tuzoba twashoboye kuyaga n'abanyeshuri ashika 50,000 bari mu mashuri yisumbuye urumva ni ikintu gikomeye kuri twebwe nubwo turiko turaterera ibyiyumviro kugira ngo tuze turaga urwaruka rwitegure ku bintu bazoshikiramwo mu buzima ejo n'ejo bundi bajije amashuri ariki ubundi mugambi turiko turategura n'ubushikiranganji w'urwaruka inkino n'ubumenyi bizoca mu kigo twita Sedulac hanyuma murazi ko hariyo ibindi bigo bagiye barategura mu makomine bita Maclac icyo uwo n'undi mugambi tuze tugatembera tukabereka amasinema kuri ngo dushe guharira duhanahana ibyiyumvire kera twari dufise n'umufasha yadufasha mu basponsor twari tugira amatune mu maprovince tukagenda nko kibanza cya football mu ntara zishika nka 9-10 hanyuma tukerekana amasinema turi hanze byaratugera rwose ko arashobora kuza abantu bashika 2,000, 2,300 bakaza kurara amareresi kenshi aba yakozwe no mu Kirundi yakozwe n'abarundi hanyuma novuga ku nyigisho z'abarundi nyene byari bifite n'ukuri aka novuga ingaruka nziza kuko baca baryoye koko n'ibintu batamenye kubona nk'abadafite amatubwiye amateleviziyo iwabo bashobora kubona ikintu kiri ngaho kandi ari benshi cyane twebwe rero nge nako ndavuga ntako tutagerageza kandi uburyo ndwa dukundira uwo Adele azatubwire intara arimo ku muri tuzogerageza turaya ko tushika n'ibya dukundira hanyuma yegeranye urwaruka rwabo tuze tuyage na bene tubereke amareresi tubabwire ingene bakora amareresi icyo bashaka gukora icyo bashaka gushikako uburyo bakoresha mu kugira amareresi kuko ari umuntu arabi ireresi akibaza ati ni ibintu byoroshye yabonye ngakantu k'iminota 30 iyo bishize mahera rero usanga ari ibintu bikomeye rwose urabona hariyo nk'amareresi ajya bamabara abanyamerika hariyo ireresi rimwe nubabwiye ababayibonye mu minota 90 gusa isa n'igice bakaza kubwira ngo iryo reresi ryakojwe amamiliyoni 100,000 by'amadolari hariyo ngo aho natanguriye hejuru cyane abarundi ntibashikira kuri urwo rugero mukauka ukiyango na mugiire yuko yuko la marerezi nubuhinga buhanitse usaba ndu benshi akoramo nuburyo bunini hanyuma ngaba ndamushime kandi ko yahayagije ibyo turiko turakora kama n'inguvu yuko twobandanye nambwiye ko nako tutazokora kugira ngo dushikire abantu benshi na bene igihugu benshi
nkuko biriko birigaragaza amarelisi aratanga inyigisho amarelisi yarerekana ukuntu ibintu biriko biratera imbere ikintu mwibaza coha ingoga abahinga bose mushyana ingabo mu Burundi kandi basigari benshi bashira imbere ka ubona ko bashaka guteza imbere umwuga wo gukora amarelisi ikintu babuze niki kugira ngo bashobore kwerekana ubuhinga bwose bafise murafise intererano muwa muhabwa n'ubushikiranganji bujejwe utugenegene urwaruka
ego Frederic murakoze kuri ico kizo nanguriye kibazo ca nyuma ubushikiranganji bw'urwaruka ingino n'ico kama buradufasha kuva dutangura umwaka wa mbere mu 2009 ubushikiranganji bw'urwaruka nyene n'ubumenyi bwamye buri ruhande yacu bwamye dufata mugongo bukadufasha uko bushoboye n'ibyo bashoboye n'uyu mwaka turi kumwe muzobona mbere no kuri bya bishusho dushira ku mabarabara bita mashya nk'amabaniere twama dushiraho sur le patronage du ministère de la jeunesse des sports et de la culture no kuvuga ati tuba duhagarikiwe n'ubwo bushikiranganji icya kabiri rero novuga mu kwishura ikibazo cya mbere kijyanye n'icivugo twatoye mu mwaka uza ibihumbi bibiri na cumi n'umunani FETICAB aryo ryasabukuru mpuzamakungu ry'amareresi yo mu Burundi izoba ikwije imyaka cumi wumva n'ikintu gikomeye rwose kuko turavye nka mu Burundi burya hari ibintu bike bimaze gushikana nubwo amasabukuru amaze gushikana nubwo inshuro cumi bibaho twebwe rero tuzoshikana dixième anniversaire ni ukuvuga isabukuru igira cumi ya FETICAB icivugo twatoye ni urwaruka n'akazi kubera iki kuko nabwiye ko buri mwaka tutora inyigi icivugo twebwe twasanze mu myaka muri myaka ya nyuma kubera ibintu byagiye biraba kubera amashuri asigari menshi yigenga hasigaye urwaruka rwinshi ruheza amashuri ntirumenye icyo rukora cyangwa ntiruronka akazi kenshi barababwira ati kandi no muri leta barakunda kuvuga si umwaka bwa ati muri leta nta kazi kakiriho cyangwa busigari buke rwose nabwo buriho ni buke rwose ureba bageze aho abantu biga ubwenge bwo kwigenga kurondera akazi kuko ni ikintu gikomeye ko urwaruka rw'umunsi utangura kurutegura bakiri mashuri bakamye iyo bahejeje amashuri ntibace barera amaboko ngo barindiye ko bazoza kubatora imuhira babaha akazi muri leta cyangwa muri komune ahubwo bakiga ubuhinga bakurikije inyigisho baronze ikintu bashobora kwikorera icyo bita esprit d'entrepreneuriat nibyo dushaka gushimikira ko mwakuza hanyuma uba tuzogira amareresi rijyanye n'ibyo kandi tuzoheza dusubire duce mu mashuri yose ngena ariko ndabivuga kugira ngo tuyage n'ubwo rwaruka rukiri mashuri kuko ritegurira kazoza kuko ritegurira kuzoja mu buzima nyabwo kugira ngo muto bategure neza
icyo ni kivugo kizoba gihambaye cyane rwose cyane cyane mu kigihe ahantu atari mu Burundi gusa urwaruka usanga kenshi na kenshi uheza amashuri ntironka akazi icyo ni kimwe kizoba cyane rwose kugwaruka cyane cyane kugira iyo esprit d'entrepreneuriat nkuko mwabivuze ariko imbere yo gusozera mushya na ingabo nagomba tugaruke ku kibazo cyashikizwe cyane rwose n'abanywanyi baduteye akamo hano ni kibazo cyo gutorana mbega ikintu cyokorwa cyane cyane nimboneza abantu babona kure incabwenge kugira ngo bajije ubukeka abarundi cyane cyane bave ubuzimu baje ibuntu bamenye ko umufasoni n'umugabo eka umukinzi n'umukobwa umukobwa umuhungu bose banganya uburenganzira kandi banganya ubwenge n'iki mu kanya gato amasegonda 10
ego munja makene uvuga yuko ikibazo cyo gutorana twasanze ari ikibazo gikomeye gose nga mu Burundi kuko ni ikibazo cyane kijyanisha abavukana cyane cyane
ariko hageze ku ico kibazo gihinduka n'imico igahinduka ngabo iki kibazo tuzokigaruka ko ndabona akanya katubanye gato cyane gose ndagushimiye cyane gose eka kuvyumvira byiza mutanze turashimiye na engineer yadufashe mu ngabwizi umatwa tushimikani na fatukarara igiranije ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.